Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio ijwi riyobora. Kwisi hose tuli live kuri wezi tatu, akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga tuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikizwa na Joe Diane Ninahazwe, ni kiganiro kiremesherejwe muri studio ya gatandatu y'ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva mu kwezi kwa munani kuno mwaka w'2021, umugambi w'abadasigana Uprona ufise indongozi nshasha n'indongozi hari abadasigana bavuga ko atazemera. Uyu mugambwe washinzwe na Ludoviko Rwagasore yarondeye intaya yo kwikukira mu gihugu cy'u Burundi. Haheze igihe kinini cyane wama mu matati yatumye wicamwo ibice atari bike, ndetse biviramwo ukwirukanwa kwa bamwe mu bahoze mu nzego zitwara igihugu cy'u Burundi. Aha turatanga karorero nka Gaston Sindimwe yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Kazoza ka Uprona na kahe? Ubu Uprona y'abadasigana ihagaze gute? Hari ico bakiriko kirakorwa kugira ngo amashami atandukanye y'uwo mugambwe agaruke ku muzi umwe, biyunge bagira umugambwe umwe? Utwo ni tumwe mu tubazo tuza guca ijya nino mu kiganiro muri sanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Olivier Nkurunziza atwara ishami ryemewe na leta, n'ishami banavuga ko ryoba riri mu kwaha kwa leta y'u Burundi. Olivier, ivyo nivyo canke sivyo? Ikaze ku ijwi rya Amerika mwishura kuri ako kabazo.
Murao gose turabakengurukiye ku butumire. Ubwa mbere umugambo w'abadasigana n'umwe nta shami dufise, ariko arashobora kuba hari imigwi y'abadasigana cankuriya ashobora kubashambura. Ariko umugambo wemewe mu Burundi, wemewe n'amategeko w'abadasigana n'umwe, naho ibyo by'amashami ni umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo kwitirira umugambo wa Rwagasore. Twebwe tubisobikira imbere y'amategeko, nikizera ko ivyo vy'amashami ari mvuga z'abantu bashobora kuvuga, kandi ntawe ubabuza.
Uwo muvuga rero umwe wemewe ni nawo muramutswa Uprona mwashingishije mu kwezi kwa munani mwari musanzwe muri n'umunyamabanga mukuru wayo.
Niko bimeze aho kwiyemerwa ry'umugambo w'abadasigana ni itariki ndwi z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Nta wundi mugambo ndwi uremerwa mu bushikanganji bw'intwari hagati mu gihugu watuye kwemerwa wemererwa ko uja mu migambo myinshi mu 1992 gushika uno munsi. Rero nawe ndi mugambo nzi, ariko uwovuga ko ari umuntu ashise ishabu canke ikindi iyo nibisegurira karugo rw'ubundi mugambo.
Ego turi kumwe kandi na Tasian Sibomana atwara Uprona itavuga rumwe na leta. Tasian Sibomana, ikaze ku ijwi rya Amerika. Nuba amategeko ntarabemerera nk'umugambwe ngaho mu gihugu gukora nk'umugambwe ngaho mu gihugu cy'u Burundi, hama mwisanga muri abo Olivier avuga ko ayo mashami atazwi?
Murakoze. Mbere yo kwishyura ikibazo nagira ndamutse abamenyeshamakuru mwese bo ku radiyo ijwi rya Amerika, kuko kuva basubiriye kwemerera ko iyo radiyo isamirana ntitwari bavugane na rimwe. Arakabiri ndamutsa n'abayumviriza bose mpereye ku badasigana abo nyine. Ikibazo rero mbajije Olivier avuze ko umugambwe wemewe kwizina rya ipronaro umwe n'isanzwe uko mateka karabuza kwemera imigambwe ibiri isangiye izina rimwe. Icyo ni kimwe cya kabiri, amashami ari hose kuvuga ko abahemewe n'amategeko kuko nabihereye ko amategeko yemera umugambwe umwe, ariko rero si ukuvuga ko atamashami ariho, aho ko bari ukwihenda cyangwa kwirengagiza ukuri kandi ukuri kuzwi n'abadasigana bose, reka mbere n'abakunzi bayipfuna n'abantu mbere barabizi bayindareka bakunzi cyangwa abanywanyi. Ikigura rero ko amashami ariho, sinavuga mbere n'uko ari n'amashami, hari n'aho ibyo byemewe rishobora kuba ari naryo shami twokwita ishami cyangwa abadasigana bokwita ishami, kuko turaze kuva habaye ikoraniro kaminuza ridasanzwe zo gusubiza hamwe abadasigana byabaye mu 2009, umugambwe wari wabaye umwe, ariko kubera uburongozi bubi bw'icyo gihe umugambwe waratabatanzwe, hanyuma abarenga ibice bibiri kuri bitatu by'abari bagize komite nkuru barakurwa muri uwo mugambwe, gutinda naho twitwara turatsinda n'imanza. Ibintu kuva icyo gihe rero mu 2010 ntibirigera bisubira mu buryo naho izo manza ziri aho. Rero wumva uwayovuga ko atamashami ariho cyangwa umugambwe ari umwe, nibaza ko abivuga bizi n'ahandi ibintu bimeze uko.
Tasia Sibomana, murakoze ku ntasho muhaye abakozi b'ijuru rya Amerika gusa mu Burundi n'ubu ntiturumvikana, aho turacari ku mirongo migufi ya shortwave, aratwumva gutyo, ariko turizera ko bizokemuka tugashobora gusubira kumvikana kuri za FM zitandukanye. Olivier Nkurunziza, muti nta mashami ari muri Pona, ariko Tasia Sibomana ati mwanka mwakunda ayo mashami arimwo, kandi naje nawe nyene atwara amwe muri ayo mashami. Ni ukuvuga ko kubwanyu mutarumva ivyuko hari abadasigana bavuye muri Iprona baja mu kugira Iprona zabo zindi zitandukanye, nivyo mashatse kuvuga
ejo no cyiza kugira ngo abarundi bavyumve neza none habatanze bamizi na muryango cyane cyangwa hamwe abantu batagira ingorane bashobora kutumvikana kuri iki cyanye kiriya ibyatumye abadasigana bagira ingorane. Ni ibintu bijyanye na kahise mbere n'itunganywa ry'umugango cyangwa igihugu. Ibyo rero iyo muvuga ngo jende wongo y'umugango ngo hariho amashami ngo hariho ishami gituku, niko bivuze ko hari ishami ry'umugango no kuvuga ko bufite agence, niko biba bikunda, niko biba bivuga mu Faransa agence du parti prona. Aha ibyo nayo ni inzego zazikukira umugango ziri mu ntara ukurikira, naye ahubwo ijambo gisha bakoresha ngo ati inyigwi y'abadasigana cyangwa abahoze ari abadasigana baba batwe n'iki cyanya kiriya bavuga ngo bifuza kuguma abadasigana. Ibyo na byo nabifatirahe umugambo w'abadasigana wagiye bagira ibibazo sitwe twabiteye twakuze tubyumva kandi tubibona gushika dushike nawe turongora umugambwe dufatiye hafi turetse ibyo 62 igihe kuri wajyana ko bashyiraho indongozi z'umugambwe, reka duhere 98 ku byo bise mukasi abo kwa mukasi nabo ku mugunga. Iryo shami igihe ryavuka babyuka bariko turiyaja mu byo kuganira imigini itemera yuko baja muri Arusha n'ahandi, ibyo byaratsindikaje umugambwe igihe bashyiraho Weekend Kingama. Niho havuka uwo mugwi witwa uwo kwa mukasi 1994. Ibyo rero byaravanye n'igihe twarimo, kuko murabona yuko umugambwe w'abadasigana wari uhejeje kuva ku butegetsi. Abantu rero iyo umugambwe wahora ku butegetsi utahora ku butegetsi hazi iyindi ngendo y'abandi yo kutagira wumvira cyangwa kubaha, ibyo byarabaye. Ikindi nacyo cyaciye kiba n'amagume yaciye atera mu gihugu arahitana abantu benshi, abantu barahunga umugambwe ntibasubira gushika mu gihugu w'abantu ushikemo. Rero umuntu yakubwira ahari kubera imibabaro y'amagume twarimo byarumvikana ko imigwi cyangwa iri gukurikira umuntu ikiyitirira umugambwe. Ibyo rero umuntu wari kerekingamba cyangwa akaba ibyo nibyo abadasigana rero bagiye barabidogadoga bijyanye n'ibihe bya politiki twaciyemo amagume twabaye mu 2009. Ibyo bavuga nibyo twaragerageje gusubizamo abadasigana ku gihe batoraniye ya nkana abasigana bazicara ariko naho nyene n'ibya kuvuze kuko idora nizabaye tasya nari ngara bizi ico byavuye ko kubera ishigwa mu ngiro byaje kuba gusubiza hamwe bitari byahereye neza hasi abantu banywane hageze mu nama ya biro igihe bamwe nibajemwo haciye habaho iyindi migwi ibabara gatasya no baje kumushyira muri biro y'izitivu ngayimenda akavuga ati nanze naho ndi mwaba bataje Amerika rezo ataje ibyo byaratumye hagenda haravuka iyindi migwi ikindi cyatumye abantu bagenda baragira imigwi urasanga ari ibibanza by'icegera cy'umukuru w'igihugu aho bamwe bavuga bati reka nshigikire icegera y'u ndandi ndoroba iki gatusanga icegera cy'umukuru w'igihugu n'umukuru w'ubugambwe bibe bimwe habaye amatati hagati yabo umuganga uzize ingorane ivyo rero ingorane ziye mfatira ko ari abantu baba bafise ingorane ndangorane zifatiye kukaranga mutima ko bitwari nindi naivyo kuvuga ngo umuganga w'abadasigana uri mu kwako ku butegetsi nta kwaha ku butegetsi niwe kwikwiramo ariko umuganga w'abadasigana ni umugambwe mwitunganya ry'igihugu udashobora guhara ukamuterera mu buzima bw'igihugu iyo rero umuntu aterereye igihugu akaba ari byo bavuga yuko ari kuja mu kwaha
yego tasya Sibomana Olivier aradondaguye bimwe mu byo yibaza haravutse ico yanse ko twita amashami wavuga ati ni vyitwa imigwi vyongere vyitwe hari abahoze arabadasigana vya abahoze arabadasigana utwo tubazo adondaguye nitwo twatumye muja mu mirwi canke mu mashami canke uko avyise uko mwebwe mushaka kuvyita
mukirundi bavuga batamenyara gutwenga arayawe nibaza ko nakubwirwa ndasubiramo bimwe bimwe mugabo reka mvuge muri make arazi neza mu 2009 ingene umugambwe wari witunganije mu nzego kuva hasi gushika hejuru hanyuma aho habereye uburongozi bubi aricyo jewe nshyirako uruhara runini mu bituma umugambwe wacu ugira ingorane mu burongozi bubi a mauvais leadership ubu rero icyo gihe yanyu yankana na bamwe bari bamushyigikiye bari bafise intumbero yuko bakorana n'ubugambo uri ku butegetsi hanyuma umugambo w'iprona nawo urafise akaranga mutima kawo urafise ibibazo bihanze abadasigana n'abarundi bose urafise rero ingene utegerezwa gufata intumbero pozisiyo politike zawo kuri ibyo bibazo niho rero kubera abo bari bafite umugambi wo gucudika n'uri ku butegetsi yabona ati aba bantu inzego uko ziri zikaguma gutya bizogorana ingene umugambi w'iprona wama mu kwaha kwa CNDD-FDD niyo bafata intumbero yuko bakura mu nzego abantu bashika naribuze iza 2-3 z'abagize komite nkuru
kandi na mwebwe mwarimwo
ishakatizeshwarumuri inzandiko ziriho no mu bushikiramarangazi bw'intwari hagati mu gihugu ziriho no mu butungane kuko twitwaye dusinyisha abantu bari mu nzego gutinda aho dutsindiza manza si ibintu rero umuntu avuga mu kirere ataho bifatiye icya kabiri ni uko umuntu avuze ngo abahoze ari abakuru abaja muri leta aho naho nyine ni yindi ngorane kuko urabona n'ubu bitwa ngo bari mu nzego mugabo uwo babaza uwari mu nzego ku izina rya iprona icyo ashobora kubuza cyangwa icyo aterera yibaza ko nabo nyine cyo bagora kuvuga umuntu yitwa ko ari icyegera cy'umukuru w'igihugu ntabasinya ku rukaratasi na rumwe uwo uvuga ko uwo mugambo uri guterera iki mu bintu by'ingene igihugu kirongowe icyo rero cyava gituma aho cyo hava gituma abantu bibaza ngo uri kuraterera ibyo rero byaratuma abantu baca baja nabwo ngo turatwara bakaja ngaho bagashyigikira ibitari byo inyungu z'umugambwe n'iz'abadasigana bakibagira ngo baratwara ngo bashyigikire iby'umugambwe uri ku butegetsi ushyigikiye
Olivier
abadasigana benshi baca badegukirwa mugabo ahanini ibyo bibiri bya bitatu abari bagize inzego zo muri 2009 bejeje kuraniwa kaminuza yo gusubiza hamwe aravugana bangahe basiye mu nzego z'umugambi kuko haciye haja harakurikirana amakongre atakurikiza amategeko kubera urumva abo bategereza kuyajamo bari bakumiriwe imanza turazitsinda niwo makupa ari ngaha mugabo kubera gise mu kugufatana mu nda n'umugambo uri ku butegetsi bizigize bizikurikije muri makere ibigoye ibrona mu butegetsi uburongozi bwayo bubi buca bufatanya n'umugambo uri ku butegetsi nawe ugashugomba yuko baba ibikoresho umugambo ibrona ntubwire umurongo wawe ntugire ideoloji yawo ntugire pozisiyo politike zawo kuzazi hanze igihugu nicyo nta bindi ibisigaye no gukwegera kubisa
ego turaza kugaruka kuri ibyo by'uburongozi bubi Tasia muvuze ariko Olivier hari akantu Tasia avuze ati kuja muri izo nzego ubunye nk'abatowe ngo babaserukire mu namashinga mateka reka tududure ko tuvuge Gaston Sindimwo yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ahagarariye ari mu namashinga amateka nkande ko mwamuvanye muri iphone
nukubanza kumenyesha barundi n'abakuru ko ukuja mu nzego z'igihugu ko muganga w'adasigana ni mu byizwa shingiro y'u Burundi abantu bataye mu 2018 natwe muganga w'adasigana tugerageza guterera n'ibyo uno munsi biriko birakurikizwa uno munsi kuvuga ngo umuganga w'abadasigana ngo mbega umaze iki n'iki gihugu uragifise gihambaye n'iki gihugu nawe reka guterera wanagomba ibyo tasiyana avuga guterera igihugu naho utoba uri mu nzego ukavuga ibitagenda neza ugaterera inoze y'umugambo urabaho kandi ugashikiriza ibyiyumviro icyo nemeza gusa nshobora kuvuga ni uko tudashobora guterera uko tasiyano yiyumvira bijyanye n'uko yoba yigendeje mu ico gihe kuko igihambaye ni uko umuganga w'adasigana ufise ingendo n'ibyiyumviro byawe ingendo zawe ni iki ni uko ikintu cyose kizana amahoro mu gihugu ntidushobora kureka kugiterera
ego imbere ko mubandanya Olivier
ntidushobora kureka kugiterera
imbere ko mubandanya muterera mufatiye kuki mufatiye ku karangamutima ka Iprona ku byumviro by'abadasigana batandukanye babanjirije uwo mugambwe n'abahari byo kwa Gasore yagiye ababwira canke muterera mufatiye ku bindi byumviro bya politike biba bigezeho mu ico gihe
kuba uri mu mugambwe cya mbere nuko umugambwe uri ko yakurikiza amategeko yawo tukavuga ngo nuko jewe nashavuzwe n'iki nkagenda nk'ubu urumvise ibyo Tasiana avuze ngo 2019 haciye imyaka 12 bamwe barapfuye abandi baranavuyemo uwo mubazabo muri komite centrale yo bafise no munsi batoba bari mu muganga no munsi ko akora n'abasiyo bavuga bari kumwe akavuga ibyo bice yotangara nuko muri ko ravuga ngo mwira komite y'umugambwe yo kuri ba 61 niyitwara umugambwe mwene iyo ngwara itavuye mu bantu icituma umugambwe udatera imbere umugambwe rero utwagwa na benewo aba ariko barawiterera ndazi neza ko abadasigana mu nzego zawo mu makomite central y'ibiro executive zina abasekuratere
reka tubanze reka tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika
icyo nshaka kuvuga ni uko abadasigana umwe wese ingorane wese afise twama tujumviriza yaba tasiyano na tuamaze kubumviriza ikibazo umwe wese afise tugatumviriza tugaterera n'izindi zavuga tuti ahubwo bigende uko mwe mushaka kubikora ubutariko nawe akavuga ati dutereje icyo nicyo gihambaye nayo kuvuga ngo icyo kuvuga imyaka 50 iri imbere giheze ntaho byo dushyize
reka turaza ku hariho akabazo kanje mutarishura ko ka bamwe mu bari mu nze mu bibanza byitwa ko ari bya Iprona ariko batakiri ku rutonde
rw'umuganga w'adasigana abatowe n'ibintu bisanzwe twarabivuze ikoraniro kaminuza ry'umugambwe yaratanze ibihano ku badasigana bagize amakosa tujibanze amategeko y'umugambwe twarabakuye mu mugambwe ubwo amategeko rero avuga nta kindi icyo dukora twe umugambwe w'adasigana tubishikiriza inzego z'igihugu tubishikiriza inama nshinga amateka tukabaza cour constitutionnel nibo bazofata ingingo nabo bantu baba bahanye barafise uruhusha rwo kugira inzego bituye twebwe rero umugambwe w'adasigana icyo twemeza ni uko uwonye ataduserukira kuko nta kintu mudasigana turindiriye rero cy'amategeko avuga bazotwishura mu gihe nyir'icyo tuzobayishura ariko gushika uno munsi
urakoze Olivier Nkurunziza tuje ku mirongo ya telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza ko dusangira ikiyago turahera kuri Eric ikaze ku ijwi rya Amerika uherere hega Eric Lusaka muri Zambia turi kumwe mu batumire na Tatian Sibomana twara ipona itavuga rumwe na leta y'u Burundi hamwe na Olivier Nkurunziza aramutswa ipona batari bakavuga ngo yigire ubutegetsi bw'u Burundi akabazo kawe kuri izo mpande zibiri
ego pambere ko ndabahaye n'ibindi kota
wasereba barakumva duga ku ijambo Eric ni turiko ta
Ego ndi kanda bumva ne
duga ku
Ego nari kumvuga ni nta kunyo nebo kitara hamwe hanyuma bagatorera hamwe umuti w'ibibazo bafitaniye batarinze kujya mu nduru
reka duhere kuri Tatian hama Olivier nawe aca kwishura gume ku murongo Eric ngaho Lusaka Zambia Tatian wumvise akabazo ka Eric muri Zambia
ego nacyo nise kandi nibaza ko atarira busema aho nakubwira ko twaburanye izo maza ntitwazirondera ngo dukure mu uyu cyankuriye twazirondera kugira ngo umugambo usubire kuba umugambo ariko kubera justement abo batagomba ko umugambo ipfona ugira cya kibanza bategereza kugira uterera uko bategereza guterera uravye akaranga mutima kawo ingorane z'igihugu n'iz'abadasigana baranse kwizo izo maza zikurikizwa nico gituma rero jewe ndi kumwe n'uwo Eric twebwe twamatu twemera yuko uwo wese azoba yitwa ko arongoye ishami ryo kumugumya azovuga ko tuzamwe kuvuga mu kibazo cy'ingene abadasigana boja hamwe tweje tuzomwumviriza kandi n'ubu nawe Olivier arabitse ababisubije ibuti muri iyi minsi reze arabatse icyo twayikwemera ni byarakitse ntiyatadohoka ku ijambo twari twavuganye ko arije gutongwa bica tujya ku kibi jewe n'ubu ndamurindiriye icyo twavuganye twasezeranye twebwe abadasigana turi kumwe kandi arazi ko bariho nawe nirirwa ndasambura ibyo yavuze byose arazi ko amakomite ariho arazi ko abadasigana bariho kandi arazi ko ijwi dutera ryumvwa n'abadasigana benshi gusumba abumva ibyo batera bo kumuguma aricyo gituma rero twebwe nk'uko Eric abisaba twe turindiriye Olivier ko yaherije gutongwa kurongora ishami ryo kumugumya turamurindiriye ko twari twabivuganye ko duca tujya ku kibi cyo kuraba ingene abadasigana basubira hamwe amajambo make ni uko ni ukivuga
Olivier mwumvise akabazo ka Eric ari muri Zambia
nabyumvise kandi ibyo aterera turabyumva ariko nabo bamaze basubire mubwira abantu kuko iyo muriko muravuga ku iradiyo ngo ishami ryo kumugumya nta shami ryo kumugumya n'umugambwe w'abadasigana wemewe n'amategeko ngaha mu Burundi niyo uri kuvuga ngo wemewe n'amategeko mu gihugu wewe ni nk'uko wavuga ngo jyewe mfite umugore ngatemewe n'amategeko ngo ntwara ibyo ntibyumvikana n'amahirwe amaradiyo rero mu mvugo mu kuganira murazi ko atashami ifise batazi hano naho yo kwifuza kutuganira iyo ndavuga ngo ni ishami navuga ati abadasigana umugambwe kawunda usarukira mu gihugu atari twebwe nawe nyine narabitse catumye ibyo basaba bidakunda
mugamurazi ko hari
abakeneye kubaserukira amategeko y'umugambwe akabavuga ati yebwe badasigana
muhani ijambo
n'amezi ugasangani barimo birabagora na reto basaba tuti umvugo guca bugufi mu byo dukora guca bugufi nicyo cya mbere gihambaye kandi nicyo cyatumye dushoboka kuza turaganira twumvira icy'umwe arabizi je nta mudasigana n'umwe tutaraganira Tatian arabizi yuko naho bari bafitanye ingorane na ngari impenda bacanye mo kuko n'ubu uriko uravuga ngo Tatian ntibasabikira ngo abadasigana uwo mugwi ushaka kugaruka nawe arazi ingorane ziri muri bo ko baracanye mo na ngari impenda ingorane ariko ku ngorane bari bafise twaragerageje tukumviriza umwe byashoboka n'icyofasha uno munsi rero twebwe icyo tuvuga imiryango ku mudasigana wari wese ashaka kugaruka gukorera ubwambwe dushaka ko dusubiza hamwe dushaka ko abadasigana b'igihugu uwagiye n'abagiye mu bindi biganiro turafasha imiryango
iruguruye ariko Olivier nk'uko numva tasya nkumva nivyo Eric yasavye ni mwe mu gifaransa bavuga ngo la balle dans votre camp ibiri kuba numvume ngavuga ati ubunye aho ivyo bintu byoza byugururikira ni mu minwe ya Olivier ubu afise iprona yemewe n'amategeko.
Ye uca neza neza nuko umugambi w'abadasigana kandi nabemeye ntegerezwa gukora kugira ngo abadasigana bose babigomba kandi babyifuza bagaruke. Icyo ni igikorwa dukora ndasiga narazi ko tumaze kuganira nzosubira ndatuganire twubirize ibikorwa kuko igikorwa nta mugambwe wigera ukomera utagira abanywanyi ariko umugambwe ntukomezwa n'abanywanyi batubaha amategeko cyane bigize kagarara nivyo rero iyo ngendo yo kagarara niyo tuganira tukavuga tuti mbega umwe wese kugirira neza umugambwe mbega gute kandi twama tuganira abantu twahuza nizera ko ibi bavuga nicyo twakwita n'ibyo yanyu tutegeza kubikora tukabishyira mu ngiro kugira ngo abadasigana bose uwahuwa yababaye uriya hanye tuwumve icyo shoboka dukurikije amategeko agenga umugambi.
Eric Lusaka Zambia ngira ngo akabazo kawe washoboye gutahura wumvise ibyumviro by'uruhande rumwe n'urundi.
Ego mbafate cyane natahuye.
Urakoze ugire umunsi mwiza Lusaka Zambia.
Murakoze.
Ego twese na Ndoricima kuri ndi murongo wa telefone. Ndoricima uratwumva?
Umva nego.
Uherereka Ndorici?
Nanje ndingaha muri Rusaka nyine Zambia.
Nawe uri muri Rusaka Zambia akabazo kawe kwa Tatian Sibomana hamwe na Olivier Nkurunziza.
Okay, murakoze cyane kuma umwanya kugira ngo ashikire dushingiro fite cyangwa mbaze kibazo fite. Jewe muri sanswe ntabwo nkuze cyane ndacyari muto mugabe ingorane zamaze iba mu bintu bijyanye n'imigambwe ndabyumva kandi ndabikurikirana rwose. Rero akabazo kanje ngira mbaze naka ni kuki abantu bavuga ko aribo bize kandi bari hejuru cyane bize amashuri menshi ugatusanga iminsi yose injyane ziriko zirava mu migambwe kandi aribo bari mwaba babarize aribo bari bakwiye kujya hamwe bakavugana neza kugira ngo batorere inyishu y'ibibazo dufite bafitaniye mu ntuze mu migambwe. None ni kubera iki badashobora kumvikana kugira ngo habe umugambi umwe ariko bareke kujya barigaburamo ibintu by'inyuma? Ibyo nabyo nyine biratuma twebwe urwaruka turiko turakura tutabona iyo turiko tutera tuca. So rero ikintu gihe nagomba kubaza ni igiki kinyegeje hagati mu mugambo kugira ngo habe haravuka imigambo yindi ugasanga imigambo yabaye myinshi kandi akabazo kandi nako.
Urakoze Ndoricima. Tasya usivye amatati ari hejuru bose bavuga ngo ipronariciye mwe bicaragize iki hari hayicinyegeje mwibikanye hagati yanyu nk'abadasigana muvuga ati aka kari hagati yacu ni wo muzi w'ibibazo dufitaniye. Nico kibazo ca Ndoricima.
Icinyegeje cyo cyo kiriyo uko nagihereye ko. Hajya hatice urugo karuva imbere. Mugihe uburongozi butari bwiza uwo hanze wese acaza akigira ivyo yishakiye muri urwo rugo. Iyo serugo ataruhagarariye neza nibisanze ko umunyagahinga wese aza akigira ipfo yishakiye. Ikigora ko rero haba muri iprona haba no mu yindi migambwe mugihe na cyane cyane umugambwe wigeze kuba ku butegetsi harimo abama mu mutwa iwabo bagomba kwama mu bibanza by'ubutegetsi bagaca rero ari busanga bashoboragira ka karanga mutima k'umugambwe wabo bashobora kuba arabayita badasigana cyangwa bane mu yindi migambwe uko muri azi yacitsemo imico cy'ipfuma gusa zaba tubivugira iwacu gusa. Harimo abantu bama bibaza ko kuronka ikibanza mu nzego za leta ari itegeko kandi naho yaba ari umwakironshi acagomba ko uwo mugambwe ucukora ibyo ashatse na Olivier yigeze kubivuga haboneka ikibazo ari icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu atani ikintu kinini ariko aramara mu nzego ugasanga agomba ko umugambwe ukiyukurikira uwo muntu kugira ngo ntihagire ikitagenda neza cyangwa icyo umugambwe uri ku butegetsi utari gukora neza cyo haba kivugwa n'uwo mugambwe arimo. Ibyo rero byashikira iprona icyo gituma kenshi abo bagiye muri izo nzego usanga bahakwa kuba ara sende depite gusumba bene uwo muganga mugani wabo ati bene muganga n'abanyamuganga icyakabiri nuko umuganga uri kubutegetsi bonyine bidutinya kubivuga harya anawurize ndaje ko bizike ko umuganga wiwe turayaga twaravuganye umuganga uri kubutegetsi bifite mu ruhara runini ndakubwire ko mu makoraniro yo mu makomine aheruka naho bitari byakunze neza mugabo hariho intambwe twari twateye yo gusubiza hamwe abadasigaye mugabo umwibaza ko byanswe na bawurize arangira araza kutubwira je ndabizi uko twarabivuganye ababyanse n'abategetsi bisigura ko mu gihe babona bati uyu mugambwe kandi akora ashobora kutubera intambamyi haba mu kuronka amajwi cyangwa mu kuvuga ibitagenda neza mu gihugu niba uwo mugambwe uri kubutegetsi urawucura bupfuni na buhoro ukawubuza iburyo n'ibumoso ari byo bishikira ibona ari byo turimo ibyo rero ntitubihishe ko abize nabo nyine bashikirwa n'iyo ngorane nibyo kuko nabo nyine n'abantu kandi nibo baba barondera n'ibyo bibanza benshi ugasanga rero bari bagiye akarangamutima ahubwo bagiye kwiyumvira iby'ibibanza gusumbiza akarangamutima k'umugambwe cyangwa inyungu z'abadasigara
iyo ni
n'ibindi byinshi mugabo twabona
reka tubanze tugarukize ngo iyo ni indi ngingo ego Olivier Nkurunziza arumvise indi ngingo Tasiyansi Bomana agarukanyemo ati n'umugambwe uri ku butegetsi hari gihe canke woba waragize avuze ntavuze ngo hari gihe yemeje ko CNDD-FDD yagize uruhara
yagize uruhara n'imanza zaretse gukurikizwa wagira byatumwe n'iki
Olivier sende defdd yaragize
waramu kimanza cyo icyabero bazavuga kimanza nuko kimanza cyararangiye kandi urwanda waranatwaye no muri yasere yarari batsindwa turabatsinda neza cyane nibaza yuko batobesha amakungu iyo abantu byifuza gusubiza hamwe ntibovuga ku bintu
Nokoriki
ariko ico namambuka umugambo w'adasikana igihamba ikinini kiwica neki ndagasuzugura abantu gusuzugurana n'igiye washobo iki atari jewe ndagikoze byose byotuma bimeneka nibyonye ubiravye rero nawe bihuriye n'umugambo uri kubutegetsi ikindi gikomeye abantu bashobora kwiyumvira nuko hari abadasigana babona kubega barakukagiguye ko ataribo azogaruka atagarutse ari perezida w'umugambwe atagarutse ari umunyamabanga mukuru atagarutse ari vice perezida ko ibyo bintu byose
bitogaruka
mu yindi migambwe
Olivier muri make
mu wundi mugambwe
ibyo bivuga ntacyo garaza
uvuga ngo
rero
nshaka gushika ndumudasigana
gushitse ko agariza amatora none ibyo hari waza bivuga kandi bica mu matora rero uvuga ngo zaba perezida utarana tobo atakoraniro riraba ngo rikwemere gutoze
basaba atasiyana baragiye mu yindi migambwe ariko birirwa baranyukana none twabagenza gute
ariko Tasiyana avuga ko ari muri itemewe n'amategeko kandi itavuga rumwe na leta
emwe nawe
Olivier
hanyuma none ga Olivier kaya kabazo nakwajije Tasiyana avuze ngo ntiyadidanije yavuze ati CNDD-FDD agize uruhara mu gusambura iprona yacu wewe ni ego cyangwa ni oya
oya sinakwishura ngo oya ngo cyangwa icyo navuga nuko ibyo ari byo byose umugambwe uri ku butegetsi nushobora kuvuga ngo ugira uruhara rwo gusambura umugambwe ahubwo n'abanyamugambwe bunyene bashobora gusaba intererano y'iki cyangwa kiriya nawe umugambwe uri ku butegetsi ugira usambura umugambwe mu gihugu udaciye ku banyamugambwe biragoye ahubwo n'abanyamugambwe bawusambura bagasaba n'intererano hacanye hariya ariko icyo no kwemeza abasambura umugambwe n'abanyamugambwe
ni ukuvuga ko abanyamugambwe bashatse gusambura umugambwe wabo basaba imfashanyo y'indi migambwe ati dusfashe dusambure umugambwe
urumva yahejeje kucishura urumva ingorane ziriho
Elvis yavuye ku murongo wa telefone. Hariho Ndoritrima muri Zambia Rusaka yari abajije akabaza avuga ati iprona nimubona ko muri komunigisha karero kabi ngo abana bagikura bakiri bato n'umugambwe wa kera watangura iyindi migambwe. Ako kabazo ni ku ruhande rwa Tasia, ni ku ruhande rwa Olivier. Mwese mugira ico mukavuze ko
duhere kunyerekeye ntiyabeshe akarero koko turiko turatanga sikeza cyane. Mugabo nabo nyene nahari bato nibaze baramenya gutandukana icyatsi n'ururo. None ibi turiko turavuga ntibazumva, ntibumva ikibazo gihagaze. Mu gihe tuvuga tuti uruhande rw'iwacu twebwe turi pre yuko tuvugana tukaraba amategeko tukaraba ko ideoloji na vize tukisangiye, hanyuma tukaja hamwe kugira abadasigana bose tubegeranye imishinari itanze. Abazi rero nabo biteze utunyoni. Icyo ni kimwe kandi nabivuze Olivier imbere y'uko atogwa yaratubwiye ati biheze unonyere byosha tujya ukizi uko twari twabonye ingorane zo z'amakoranire yo mu makomine ababujije 2000 biriya batabo rero ko bazaba bamaze kutubwira mu nzira nta wundi nta yindi ntambamye reka tuje kuri iyo nzira rero ejo naza avuge ngo ibi bintu sinari nabivuze atubugane atubwire ati ntambamye bayiyi nawe kabu bukuru wayivuna yo kumugumya avuge ko ataraye ntambamye hanyuma nabivuze kandi nubu ndabisubiramo nta sende devide bigomba ko hari n'indi migambwe iyo muri opozisiyo ikomera ihereye kuri ipfona ibyo n'ibintu sikinyegezwa cya pasika turiko turavuga mu gihe rero nk'uko ori yabivuze hariho abadasigana baca bagomba kuyifasha muri iyo ntumbero akica urugo karuva imbere nicyo gituma rero ubu atagomba kuba nk'abarongozi babi bari bahitiye natanga akaro rero harya umweruvi bukuru niyaje imbere yabo kumugumya natwe tukaja imbere yabo turongoye nicyo nta n'umwe azashobora kutumenya
ego Olivier Nkurunziza ndori cimpa muri Zambia ati iprona muri komura twigisha karorero kabi nk'abana bariko barakura kandi ari umugambwe wa kera uremeranya nawe
giye muri karanga mutima kawo nuko n'amategeko yawe yubatse nta kintu kibi kirimo ariko ko bumva ko uca muri
urukura twumvaga Olivier
turashaka ariko icyo nemeza nuko ako karorero kabi ko karabaye kuko burya karorero ko gucanamo ko kugira ingorane ariko igihambaye nuko igihe cyose habaye ingorane abantu bayicarira bakayitorera inyishu gusa nagomba ndamuremeshe ko akiri muto ntagira ubwoba ngo nuko yumvise hari ingorane bitewe guko abantu baratsinda bakayitorera inyishu ariko icyo nshaka kwishyura tasiyano nuko yo kumva ko twebwe uko twamye tuvuga n'ubu niko tukiri nta mudasigana twifuza ko tuganira kugira umugambi ukomere tuzokugara imiryango n'umunsi n'umwe nta n'umunsi n'umwe n'ubu imiryango iruguruye umudasigana yazavuga ati ni ukuri twifuza guterera kugira umugambi utera imbere kuko abantu basize hamwe barabe ko uwico bapfuye ni iki icyo jewe sishobora kucana ariko icyo nashobora kwemera nuko bavuga ngo jewe ngo hatabaye iki ngo umuganga w'abadasigana sindawugarukamwo ahubwo azoca nigira kwitorerwa mu yindi migambi uko yabivuze n'ubu ntitumubuza ko kaja mu wundi mugambi ariko twamwifuriza ko agaruka agakorera umugambwe uko nico conyena niho imyaka fizotasiyano niyo kwereka abo bana bakiri bato gufasha kuko niyo abapfira nabi bazovuga bati sasana yishinzwe kuvuga kuri kwa Amerika ariko mu bikorwa nacyo baraadufashije
mbega Olivier muri prona yo kumugumya hariho harimo abakera bakirimo benshi
batasigana byosega itrage donse uretse kumbura kwa gasore bo ariko barasaza ariko nta mudasigana n'umwe yaba muto yaba ukuze bose barimo twese twakuriye mu mugambwe twese turabizi kandi umugambwe ibyiyumviro byawo turabihagarariye nta mudasigana n'umwe twovuga ngo akuze cyangwa adakuze bose barimo mu ntara zose
aho narishaka kubaza nk'icyo Tasiano muravugana na bamwe muri ngira ngo abatanguriye umugambwe kuva na kera n'amatati bayavuga ku iki iyo muvuganye nabo
bavuga ko erega baratinda bakadamwa hajya ngo havuga uwo bubezwe uwo buteruranywe n'ikiro ntacyo bakivuga aha twanagombye guca ku masonga kugira ngo kubera nari nzi ko tuje kwereka intumbero ko hari ikintu kigira gihinduke kugira abadasigana bagira icyizere n'ahandi two bigaruka ko ntawo bivamo n'akamaramaza ikigura ko abo bakera rero barababara bakabura nyine babigira mugabo nta kundi none ko batari bwinigiye ko batari bwiyahure biraho ibiyahure warozwe kandi ho birababaza n'ukwiyahura umuntu yo kwiyahura mugabo iyahure warozwe nk'uko nabivuze ica nyuma anagira mbwiremo na Olivier yaba yibaza ko jewe nzoza kaba udasigana nje kurondera ko nza mu nzego icanye iriya ataba adasigana serukira ntiyibaze ko nzohava nzozejo arazi neza ko mfise abadasigana serukira arazi neza ko hari ijambo nshikiriza bigashyika ku mutima abadasigana batari bake gusumba ibyo yibaza cyangwa azirengagiza abitsi niba yibaza ko abo bose rero azoza ararondera ko umwe yizana hajya azoronka kandi nibaza yuko intumbero yo gusubiza hamwe abadasigana uko nabyibaza kwa yumva siko ndabibonye no munsi.
Reka twakire Laurent ku yindi murongo wa telefone. Laurent, ikaze ku jugi Amerika. Uherereka Laurent, mwiriwe
ndi munera muyinga mu Burundi.
Muyinga mu Burundi, akabazo kawe kwa Tasya Sibomana hamwe na Olivier Nkurunziza.
Yeke akabazo nashaka kubibariza, nashaka nabazo yuko nakuntu abo bantu batandukanye mu mugambi wa Tasya na Iprona bakongera bakungu bumwe bakongera bakabasirana ndetse nababazo.
Akabazo bakishuye, reka uratugutumire guhava usura kumviriza ikiganiro cyose kuri wezi itatu. Akaburungu radiyacu VOA akaburungu ko mugira umunsi mwiza ngahe muyinga.
Ego murakoze mbere umunsi mwiza.
Ego turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro Tasian Sibomana rero kugira ngo ano matati aheri muyamaze mu gihe kirekire. Igikwiye gukorwa ku ruhande rw'abafise iprona mu mategeko ubu, igikwiye gukorwa ku ruhande rwawe, igikwiye gukorwa n'abadasigana baba abari mu miga mu bice bitandukanye, baba bavuga bati twarabihevye twabivuyemo nica.
Ubwa mbere na mbere ho gwaba wabo mucu y'ucankuriya. Nukumenye cyo turondera. Be turondera ku mugambi w'Iprona wo kumera kugira dushike kuki. Icyo kibazo tutakishiye tutakikibaza nta na kimwe tuzokora. Icya kabiri, mbega ubu Iprona koko uruhara yategereza kugira mu gihugu mu bibazo byose byega igihugu ntarashikiriza abadasigana bonyine niko iri kwirarukora kabisa. Twirimbure twese turabe umwe wese araba ati mbega ingorane z'igihugu aho Iprona yategeza guhagarara ni intumbero yari kwereka Abarundi n'amakungu niyo iri kwerekana ubu. Icya gatatu, ingorane zihanze abadasigana Iprona zirayirazi idasinziriye koko kuko jenda kubesha hari ibibazo bishikira abadasigana bibashikira abantu mu masite nijoro bakantelefona mu ijoro sinibaza ko barara baratelefona bo ku mugumi hajya baba bazi igituma mbona miyo urivye arabizi icyo kibazo twarakivuganye. Icya gatatu, icya kane, mbe none umuntu atangura kwibaza ngo hazoza naka agomba kuba iki cyanke kiriya yumva yangorana izohera gute umuntu aciyumvira gutwara atagira uwo atwara. Hari umuntu yaneye inkuru mu banyapolitike bo muri iki gihugu aravuga ati jeanse pas bete ati sindiki juju gushika hano kwibagira ko mbaye wa kabiri kuri naka ariho noba nkomeye. Ati mugabo kubera ubutegetsi bugomba ku bindi bigenda ukundi ntegereza kuba uwa mbere ata wa kabiri ankurikira ariho ko mbaye wa kabiri kuri naka nzi neza ko ariho nokuremera politike mu ibyo rero bo kumugumya ntibabyumve ntibabibaza ko baryoherwa no kuba uwa mbere ata wa kabiri ariho. Turacyari kure ntituramenya icyo turondera. Reka tubanze tujya hamwe tube benshi turabe ko amategeko n'intumbero ya Iprona ariyo iri kuyakurikizwa, hanyuma duhamagare isinzi ry'abadasigana ritore uwo azobona yotambutse ijambo ryabo yohagararira inyungu zabo n'iz'igihugu kimushyira imbere n'ahandi we gutangura kuvuga ngo jye nije ndi perezida utararaba ko abadasigana yakwemera nibyabindi by'uko utorwa n'umugambi uri ku butegetsi ugaca wibaza ngo abadasigana bagutoye.
Hanyuma ga Olivier, nawe icokorwa kugira ngo amatati Iprona mazemo igihe ahere amashami imirwi yijya nino isubire ije ku muzi umwe hama musenyere ku muzi umwe nica
cyane no byatasana nuko ikintu gihambaye kandi none buryo mu mugambi w'abatasikara tugira ikoraniro kaminuza byarahe yavuga ngo dusubire dutore jewe nico kintu kikimugoye. Abadasigana igihambaye ni uko babanza bakaja mu nzego z'umugambi mu makomini atandukanye iyo ndwara yo kuvuga ngo mu mugambi ntawe uzengera inzego z'umugambi ngo ni uko bashaka ngo tacano babo wa kabiri cyangwa uwa mbere ahubwo igihambaye ni ukuvuga ngo ikintu twifuza ni uko umugambi ukomezwa n'abanywanyi banyu yega cyano intara cyangwa abanywanyi ndazi neruka mbibyo ndabizi hasi cy'abantu nta hasi abafite abizi sinikwa ndabivuga nangora kandi ingorane bagiraniye
nabanga imenda bahorana arati
bereka bajya tubareke ko no musi batahari
nuko tugenda turafasha abakomine kandi bicho cyuwa bicho cyuwa bashanya no mudasigano wari mu Yesu yifuza kugaruka yubahiriza amategeko y'umugambi yifuza ko umugambi ukomera nicyo cyose gifasha nari mugabo kuvuga ngo yewe nshitse imigwi y'abantu ntwara ngo ntayikubwo ngo ngenzira gunde abadatsikana nabazanye by'impende uri kuri ngenzi kuko nabo nyene bafite ibitudo byabo n'ibyumviro byabo ariko icyo nemeje abadatsikana ntukiyumvuka tubivuga ku iradiyo ko nuko tuzoguma tuganira turaziranye mu ntara turaziranye mu makomine uko byari biri mu 2015 siko biri mu
ntara n'abatakwemera
ko bagusherekeza atabo n'abatakwemera kandi yuko ibiganiro bya politiki bitarera kuri radio
si biganiro ni twari kumva ivyumviro vya bamwe nabandi sinatwegwe tujejwe guhamagaza ivyo biganiro reka twakire Isa kuri ndi murongo wa telefone Isa ikaze ku jugi America Isa uratwumva Isa urahari ku murongo wa telefone Isa turumva tudashobora kumvikana ku murongo wa telefone urije waruvuze akantu k'ibiganiro uvuga ati ntibibera ku jugi America nivyo siho bibera ariko hari
kugavuga washaka ngo davivuge ngo kugiranga abatesikana ngo ngunde ntewumbero ngo tuhaye ngo kuba batwara ngo amatora zoba ndavuge ivyo bintu nibibera mu isaha imwe n'iminota itanu ahubwo ntiturabe intewumbero abantu bipfuza mbega intumbero yuko abatesikana bipfuza gusubiza hamwe murayikeneye yewe nani ndabivuga nifuza nk'abadasigana bose bagaruka mu ruhongore tukabica tugoye tukabitorera inyishu ariko ko mbaza ngo nibishore ngo ego cyangwa oya uburi kurambaza ikibazo nawe nyene wumva ko atanyishu nyene cyangwa uwo gushaka gusa kugira wumve ko umuntu ariko aravuga cyangwa atavuze nayo inyishu umuganga w'abadasigana abantu twagwa n'umuntu umwe bafite inzego zicara idosha mu nzego tugende turatanga intumbero kandi twaba dutanga intumbero bigashika
hanyuma izo nzego zitandukanye za iprona yemewe n'amategeko y'u Burundi muraziramutswa kuva mu kwezi kwa munani ivyo biganiro muvuze vyo babiri ku rutonde rw'ivyo mwinirije gukora mu migambi yanyu ya kazoza kavuba nimba atari bangaga Olivier
biri mu bikorwa byacu bya misi yose ko dutegereza kumviriza abadasigana batashi bagize ingorane ibicanyiriya ibyo dutegereza kubikora bwo na bwangu tukumviriza abadasigana uwimani wa kina ni gwa
ega ega kumviriza no kuba wumviriza bemera ko kwari bubaserukira se bitera n'abandi batemera ko ari bubaserukira
aba ama imirwi itanduka imirwi itandukanye nayo gaurije yabatasiya yabanze yoyo hari
imirwi itandukanye tuzoyirondera ko subwa mbere cyo yirondera erega tasiano subwa mbere tuganira cyo bwa kabiri nubwa gatatu
tuganira erega niko itwa na bugana uwo munsi nari nzi ko tuje gutera ise mu kugira tubereke ko ahubwo tugiye gukomeza iyo nzira cyane cyane nicyo gituma jewe sinayina je nteguye ko umugani wawe tugiye gufata yanjye cyane cyane mukitse kuko nta rezo nta bituma atari kutamenya icyo turondeza
Manase turi kumwe ku murongo wa telefone ego turi kumwe ku murongo wa telefone uherereka Manase uri muri Zambia abari mu Burundi no mu Rwanda mwatungikiye amatelefone turasaba imbabazi turiko turahamagara ariko ntibicamwo Manase muri Zambia akabazo kawe ku mpande zibiza iprona
yenda shaka kubaza ko zibo mpande kuko n'umvumenge n'umvikane kandi ari umugambi bakwiye na Rudolfo kwa gatoni neri bakuti ko abantu mu Burundi umengo twese tuvuga ikirini kimwe tutanze dufite byinshi duhurira ko anashaka kuko turabana mu bice bitandukanye tukava no mu migambi itandukanye twese tugahura twa hamwe ariko kubera ukundi ndakwa bamwe n'abandi ugahura n'ibintu badahurira ko bigatuma ibintu byotumanye n'igihugu kica imbere bakaguma ariko bariko ba atagomba kubihuriza ko ahora uyu ntagomba kubona uyu ari kumwe se mbona nta iprona kiraziya ko giburundi kure nayageze ko bifata nk'uko umufungo bariko baramara amazi yo gucasha cy'uburundi ko umuntu w'umugambi wadushanye kuri demokarasi rero turihukira
kubikesha iporona rero biramara maje nubwo nibarare nyene bicari hanwa bisire ko barengera ndazabo ndo ko bosa bibambu kandi ariko ari ubatera ukintu kimwe kirotuma umugambi wabo werekana ishyo nziza mu barundi no mu makobo
ndakoze manasenga muri Zambia. Ego Olivier natasengira murumvise ico manase muri Zambia abasavye nikizoshoboka vuba ko baguma bavuga ngo mucani tara mubera karuri abandi mwibuke ko ari mwebwe demokarasi yatanguriye ko mwavuze muti tugiye kubiraba ni muri kazoza kavuba murabona ko amatora yandi azoshika iprona ari imwe igwanira ku rubuga rumwe ikagwana n'indi migambo ariko iri hamwe kazoza ka cyane kaguye
ni na kazoza ka kuko mugambo wadasigana uretse ko urimo nabakura bagasaza bagacengera cyangwa bakarambirwa cyangwa bakavamo bakajya mu yindi migambwe ariko abacipfuza bose kugaruka mu mugambo w'adasigana twese tuvuga duti tugwane ibyiziro bya rwagatoni metwe bishyira mu ngiro gute icyo ni ngombwa ni igikorwa cy'abarongoye umugambwe ntihagere n'abantu badosora no gutubeshera mu makungu no mu bandi ngo umugambo mukuru w'umugambwe ngo ntashaka kumviriza abantu habe namba twese twaba tubumviriza na n'umuntu n'umwe tutazorera kumviriza nabo tubona batariko baraturongera ko nicyo gikorwa cyacu tuzobasomborota tubabaze bati mbega ko mwanumye mwaje kubukiwe kubera iki mwumve ko dufise ishaka yuko abadasigana bose n'ufise ikosi iryo ari ryo ryose tumubaza cyangwa tukamwanumye.
Tasya mwumvise ibyo Manase yabasabye namwe murabona ko ari bizoshoboka muri kazoza kahagufi kuko bose baguma bavuga ati turabasabye mutubere itara
jewe nababwiye bariko barambaza bose yaba kubwi wanje nije nari ndongoye ubwo uruhande rwari ubwo kwa mukase mu 2009 mu gusubiza hamwe abadasigana mugabo ubutegetsi bubi ntibwateze gusubira kusubiza ibuti iyo ntumbero twari twafashe gushika ubu munsi rero hagiye harakurikirana abarongora umugambwe batigeze bashyira imbere iyo neza y'umugambwe n'akamaro kawo aricyo gituma narimbajije mona miorize ubwo kuko twari twabisezeranye ntidusubiye kuvuga imvugo mvubikano muri ibi ni kibazo nkora muti murumva abatelefoni bose ntituzi ko n'abakora ari abadasigana gusa mugabo urumva ko ari abantu banyotewe ijambo rya iprona banyotewe umugambwe iprona ukomeye uhagararira inyungu z'igihugu n'abanyagihugu enda rero tureke gupfindana tuvuge tuti umugani wa Olivier ntawe aje kuvuga remodalite zo ngo intoze yo gusubiza hamwe ngaha mugabo kuvuga ko ari umugambi n'abanduka twishinze kuvuga ego imunanira gute eswe hariho ikibazo kigoye cy'ukwishyura ngo jewe ndemera ko umugambi wo gusubiza hamwe ngiye kuwushyira imbere y'ibindi byose nicyo tunanira na gute niba waba ubyemera ku mutima jewe ndabyemanga bwa nk'uko nababariye turi babiri cyangwa turi batatu urumva ugushaka kumwe ntigukwiye kubwira ikibazo gito cyo gitoza inyishu ngorane nawe hagati
nuko rero
Jesu nundi bora ni tachana hai fise kujira za nicho chivate nga hango chana ni lai awa jasa neti mijangi ruguru ya gamba ashaka ko tugani cho chivate cha kumugumia mijango ya mayuguru tukigani
ariko harihonu wabiga rute kwa ravuga ti ni mwebge mfusu mugamge urumva kugira ngu wibazo wike muke ni mwebge mga harimu kuyeno kuro ndira na wabano mkaza mkavugan
tulawe mele mtu za waro ndira kani kujia tukumbizo kujia wabuga mihuye na matenye kwa nchipu chabada sigana kujia tuvishile mungiyo na angora ni niwe tuzo gira kani na ushaka kujira mungi mungambe kwa kwa yungu mtima ushaka tuzo mungiza aliko tukwa mwabji jeko nchipu do chiyo choko daruka akijifisi
nego urakoze Olivier Nkurunziza nino kuru wa muhango muhaye abadasigana batandukanye duciye dusoze ikiganiro muri sangacuno munsi tukibutsa ko muramutswa iprona yo kumugumya ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabikoze no munsi muzo twitara
murakoze cyane yandi baheza gire mukomeje ibiganiro byiza nejo ni madutuma ko tuzakwita
murakoze cyane tasya sibumana namwe mutwara iprona itavuga rumwe n'ubutegetsi temewe n'amategeko mwakoze kwita ubutumire bw'ijuru rya Amerika
mwakoze cyane kandi ndashimiye na Olivier na veyi bazango nagitwaye ku bya Amerika uramubwira ngene wa telefone
murakoze cyane gose
na buje make
eh urakoze cyane murakoze cyane abandi dushimira ni Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma na engineer Chang Diane Nahazwe niwe mwari kume kuri micro mandanye kuryoherwa na programme y'izuri rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
it's a empirical Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.